Iyi mova ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri studio 18 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha.
Jewe ndafise umwana nashaka gutanguza kwishure ariko nisunze ndafise ubwoba cyane ku bintu babiganda bivugwa hirya no hino kuko bavuga yuko twashobora guhunguka giturumbuka ku nguvu.
Uyu ni umwe mu bavyeyi w'umurundi bavyeyi b'abarundi baba mu nkambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania afise amakenga kubijanye no kwigishwa kw'abana biwe mu gihe botahuka mu Burundi giturumbuka. Nimwe mu nkuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini arandi makuru avugwa mu karere turabashikiriza. Kaze mwese. Ekariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Turahera muri Zimbabwe. Robert Mugabe yahoze ari perezida wa Zimbabwe bitekanijwe ko afubwa mu mpera zindwi inyuma yahe kiziga ciwe kizoba cavanywe muri Singapore aho yafiriye ku munsi wa gatanu. Aya makuru yashikirijwe n'umuvugizi wa perezida jo ku munsi w'Imana. George Charamba yashikirije ko kiziga ca Mugabe citezwe gutahukanywa muri Zimbabwe ku munsi wa gatatu w'indwi dutanguye akazoca afubwa ku munsi w'Imana. Ariko kibanza azo hambwamwo ntikiramenyekana mu gihe umuryango wa Mugabe na leta ya perezida Emmerson Mnangagwa batarumvikana nimba yofubwa mu itongo ryiwe mu buraruko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Harare canke ku cibutso cy'ababohoje igihugu kiri ku murwa mukuru. Mnangagwa yategetse ku munsi wa gatanu ko Mugabe agandarirwa ariko ntiyatomora igihe ico kigandaro kizomara. Mugabe yafuye afite imyaka 95 kandi yatwaye igihugu cya Zimbabwe imyaka 37. Riek Machar arwanya leta ya Sudani umanuko yitezwe mu rugendo rwa mbere i Juba ku murwa mukuru mu biganiro na perezida Salva Kiir kuri uyu wa mbere. Nk'uko amakuru iterukanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ryashoboye guhabwa na leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo. Umuvugizi wa leta Michael Makuei yashikirije ko Machar agiye kwicarana na perezida Kiir baganire ku bibazo byose bigisigaye kuganirwa ko mu mugambi w'amahoro. Uyu mubonano uje mu gihe ukwezi kw'icumi na kumwe kumvikanywe ko mu masezerano yo muri 2018 ko habwirizwa kuzoba harabonetse leta ihurikiyemwo bose kwegereje. Perezida Kiir ntiyari bwigere abonana na Machar kuva bahuriye i Vatican mu kwezi kwa kane igihe Papa Francisco yatangaza makungu mu gusoma ibirenge by'abo bagabo babiri basanzwe bagirizwa ibyaha byo mu ntambara. Abantu bashika kuri 20 barishwe mu bitero bibiri mu buraruko bwa Burkina Faso kuri uyu w'Imana ejo mu karere kasinzikajwe n'ubwicanyi bw'iterabwoba. Amakuru ava mu bategetsi no mu gisirikare niyo abitangaza. Imodoka imwe yari itwaye abantu n'ibintu yaciye ku gisasu mu karere ka Barsalogo igihugu cyahoze mu koloni bw'Abafaransa. Burkina Faso kikaba kiri mu bihugu bikenye ku isi kandi gihanzwe n'imihari y'iterabwoba kuva mu mwaka wa 2015. Kuva muri uwo mwaka abantu barenga 500 baramaze kwicwa mu buraruko n'ubuseruko bw'icyo gihugu nk'uko amakuru yaturukanijwe n'iturukanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP abishikiriza. Abatalibani bo muri Afghanistan bashikiriza ko batashimishijwe n'ingingo yafashwe na perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yo guhagarika ibiganiro vy'amahoro nabo. Bavuga ko intumwa za Amerika zari zahimbajwe n'ivyumvikanywe ko n'impande zibiri i Doha muri Qatar mu gitariki 2023 z'uku kwezi kw'icenda yari yemejwe ko ariho iyindi ntambwe y'ibiganiro n'iyindi mihari irwana muri Afghanistan byoca bitangura. Mu itangazo washikirije ejo ku munsi w'Imana uwo muhari uvuga ko utazigera uhagarika urugamba kandi ko Amerika izogaruka mu biganiro vya nkabikunda. Perezida Trump yategetse ko ivyo biganiro vy'amahoro n'abatalibani bihagarara inyuma y'ibitero igitero cabereye i Kabul cahitanye umusirikare wa Amerika hamwe n'abandi bantu 11. Iyo ngingo ntiyashimishije akarere kari karindire ko izo mpande zibiri zitosora neza urwandiko rwa nyuma rwayo masezerano.
Urakoze Aloise kuri makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubutse nshuti mwese ko mwumvira radio Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave mu Burundi ni kuri metero 19, 22, 31, 45. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM murongo w'104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM. Site ya internet nayo ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika naho ni wa mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Tanzania. Mu gihe Tanzania yari kitegura umugambi munini wo guhungura impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta, Mtendeli na Nyarugusu, amashirahamwe yoyo ahamagarira abanyeshure kuja gutangura amashure yo mu mwaka w'2019 arangira muri 2020. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Joven.
Amashira hamwe Save the Children, Caritas na Plan International aliyakorera mu gisata cy'inyigisho asohoye itangazo rihamagarira abanyeshuri kujya kwiyandikisha ku bwinshi kugira batangure amashuri mu nkambi za Nduta, Mtendeli na Nyarugusu. Amashira hamwe avuga yuko amashuri ni kuri bose kandi umwe wese afise uburenganzira bwo kwiga atakuraba igitsina, imyaka, idini, ubwoko, ubumuga na karere. Muri rusangi bamwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro cy'Ijya Amerika bavuze yuko bafise kenga kandi batera intege nke kujyana abana kujya gutangura amashuri kandi bumva yuko mwanya wari wo wose bohungurwa giturumbuka.
Je ndafise umwana nashaka gutanguza kwishure ariko nisunze ndafise ubwoba cyane ku bintu babigenda bivugwa hirya no hino kuko bavuga yuko twashobora guhunguka giturumbuka ku nguvu. None rero ibyo bigashobora kuntera intege nke byo gutwara umwana kwishure. Natwe ababyeyi dufise ubwoba ku ibyo bintu twese nta migambi usanga turiko turarangura isani yahagaze bivanye nuko kuntu bagenda bavuga yuko bashaka kuduhungura. None rero turafise ubwoba cyane, hanyuma n'abana nyine bako batwiheza bakabona yuko dufise ubwoba twebwe ababyeyi, ukacusanga rero nabo nyene aho bari baguma bafise ubwoba bivanye nuko natwe baturavye babona yuko dufise ubwoba.
Nkuko tubibona turarindiye kubera batwemereye ko abanyeshuri biga, turarindiye ikizovamwo ntavyo tuzi twe kuko nta ngingo dufise nta kuntu twobimenya. Turarindiye ikibazo tubari impungenge ntitwozibura kuko abana ntibaca biga neza, abaze kwiga nyene bashuye amaso kubera atamahoro baze bafise mu mitima biyumvira ati umwanya n'umwanya baratwirukana.
Hari ubwoba bwinshi kubera ibyo bihuha bariko baravuga. Ababyeyi bamwe base kwandikisha n'abana no kuja kubandikisha no kwidadira nyine na kubandikisha gusa tuti nibamara kutwirukana nta kundi tuzokwemera ivyo nyine.
Ni kuvuga genda afise abana bane biga ariko kweri ibihuha n'ubwoba ni vyose ngaha n'ukuri n'amagogwa. None nk'ubu nk'aba bana bo barambaza bati none nk'ubu ko bariko baratwirukana bagomba badukubita inkoni naho uvuga ngo tuje ku mashure ubona bigenda gute, ubona tugiye kubaho gute ko tugowe hirya no hino. Cyo nkore ndabaremesha ndavuga ati twihangane mugabo nagiye ubwanje ndafise ubwoba bw'ibi bintu ngaha ayi tubona kandi twumva n'ukuri ni hatari biragoye.
Abo bavyeyi bavuga yuko naho bahagaritswe umutima n'uwo mugambi wo guhungura impunzi ku nguvu ariko n'ibikoresho navyo ni kimwe mu bibazo bihangayishije abana babo.
Ndavuga iyo umwaka w'ishure utanguye turiko turaraba neza ibibazo kanini usanga nk'abana bakeneye ibikoresho cya mbere, hanyuma ugasanga abana n'impunzi hasabwa ko baronka uniform nk'impuzu zo kujya ku ishure. Rero usanga n'ibikoresho byabo nk'amakaye n'amakaramu bidashobora kuboneka, na cyane cyane nk'umwaka tusanzwe tubona menga hari ibibazo bitandukanye. Cyangwa ntitwizera neza ko abana bacu bazo kwiga bikagenda neza.
Nk'ubuto bw'ababyeyi hari igihe usanga bamwe batifise akabura nk'uduhuzu, utuyebo n'amavuta yo kwisiga, ugasanga umwana asa nabi, bari bakwiye kubaha uduhuzu n'ibindi bintu bama batanga ku ishure, bakabaha abana bose bareka kuryanisha abana. Twumva ngo kuri se ibyo babahaye kuri undugu ntibigeze babaha, ugasanga abana bariko baratukana no mwibarabara.
Amashuri agiye gutangura twebwe nk'ababyeyi abana benshi usanga bafise nk'impuzu nkeyi kandi nta maniforme, sinzi igituma batanabaha maniforme kandi ari abanyeshuri nk'abandi. Kandi azi umwana impuzu agiye yambaye usanga yacafuye n'amasabuni bakayatwima ntibayahe nk'uko bikwiye.
Kandi bafise icyo basaba Leta ya Tanzania na HCR.
Nini icyo dusaba Leta ya Tanzania? Nk'uko batwakiriye turi impunzi barekwe kutworohereza, abana bakiga batekanye bafise umutima ugumwe uri hamwe, bakaraba uko nyine bobigenza kugira ngo abana ntibahebe kwiga ku ishuri, ko nabo nyine bagiye ku ishuri bumva ibihuha byinshi ntibakurikirana n'ishure. Birakwiye kutworohereza abana bakaronka amahoro bakiga. Tubona ko menga n'umujuraguriko bamwe titangura ishure abandi ni kwirukanwa, twebwe twabuze icyo dufata n'icyo tureka ne twokora iki hagati.
Icyo twasaba hanini mu njamake, twagoma umutekano kwanza ukwiye, tukamenya niyo turiko turaja, tukamenya ko tuzoguma mu nkambi, tukamenya ko nyine ari ukugenda kugira ngo abana bacu ntibwo baratumwanye ngo bagana ku mashuri baze bigire tuzoba tukugutya canke nemba ari ukugumana hanyene. Twagomba kumenya neza ko twokwigumira ngaho kugira ngo tugume mu mahoro nkuko byari bisanzwe.
Tukabasaba kweri bakagira ntibakaturosa ahantu nyine twoyicara abanyeshuri bakiga bakareka kwiga bashuye amaso, natwe ababyeyi tugaturiya mu mitwe y'abana bagaturiya icyo kiri kuri abo badukurira bo dushikira imbere bakabidusabira ahantu twoyicara tugatekereza.
Igikorwa cyo kwandikisha abanyeshuri batangura kizorangira tariki 20 z'ukwezi kw'icyenda. Hategekanywa yuko abanyeshuri barenga 10,000 bazotangura amashuri mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Icivugo cyandikwa cy'abanyeshuri nisubira ku ntebe y'ishuri kandi ugumeyo. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane James Jovini kuri iyo nkuru. Tukivuga ku bijyanye n'inyigisho, Umurundi yigisha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Professeur Leonce Ndikumana, akaba yigisha muri kaminuza ya Massachusetts, aheruka gutegwa agateka yashizwe mu rwego rw'abigisha b'ikirenga, ni ukuvuga Distinguished Professor mu Cyongereza. Ari mu Bwongereza muri aka kanya, aho yagiye gutanga ibiganiro muri kaminuza ya SOAS. Yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari mu Bwongereza ku ishuri ry'Amerika.
Jewe nitwa Leonce Ndikumana, ndi Murundi, nkavukiye mu Burundi muri komine Vugizo, Province Makamba, hama nize mu Burundi nca ndabandanya muri Amerika. Hama rero nca mbandanya gukora ndonka akazi muri Amerika muri universite yitwa University of Massachusetts, iri muri ville yitwa Amherst. Muri universite mporamwo bahera kuntera agateka, barampa baranyungura intuze ipete banyita Distinguished Professor, nahora ndi Full Professor. Urumva rero iyo niyo pete ya nyuma muri professor y'iwacu muri universite. Yabaye iteka rikomeye kuri jewe, ku muryango wanje, nibaza ko n'abagenzi babishimye. Je kuri jewe byampaye ingufu zo kubandanya nkora kurusha nkuko nahora nkora cyane kare. Bikaboneka yuko muri akazi k'ubwarimu n'ubushakashatsi, iyo ugize umwete ugakora neza, hanyuma ukagira n'Imana, Imana ikaguhamagara ugashobora gukora iminsi yose. Rimwe na rimwe hazogera igihe bagushimira, bikaboneka yuko ibyo wakoze ari biteye iteka.
None muri kaminuza ya Massachusetts mutanga yahe masomo?
Je muri University ya Massachusetts rero ningisha ibintu by'iterambere, hanyuma nukuvuga ni na masomo yigisha abanyeshuri ingene ibihugu biva mu bihugu bitera bije imbere uko imyaka yongerekana tugasigura ingene ibihugu bimusanga biko bitera imbere binyaruka ibindi bidatera bikabigora bikabagora tukabigisha kandi ni namapolitike ibihugu bishobora gukora kugira ngo bishobora kubandanya bitera imbere ibintu byo kugira ngo ingene ukomeze ibintu by'umutahe ukomeze ibintu byo gucuruza ukomeze ibintu bya industry komeza ibintu by'ubwirimizi ibyo nivyo nigisha haya makani nkigisha ibintu bita macroeconomy nukuvuga kwiga ingene igihugu cyose ubutundi bw'igihugu bwose bugenda ukigisha ni n'amapolitike leta ari ministere ya y'ubutunzi ari banki centrale banki y'igihugu ingene bakora kugira ngo ibiciro ntibyongerekane cyane abantu bashobora kuronka akazi haya ushaka abikorera abo bashobora gukora neza ibyo je nivyo nigisha
nkora ubushakashatsi imbere ya kino kiganiro nabonye yuko wakoreye cyane amashami anyuranye y'umuryango wabibumbye uyaha ibyegera akorera ibyegeranyo biyafasha kumenya uko byafasha ibihugu binyuranye ku isi mu iterambere ryabyo nk'Afurika nabonye nawe warayikozeho cyane ni iki gituma Afurika idatera imbere
ego nkuko bivuze jewe naronse akanya ko gukorera muri mwishyirahamwe ryunze ubumwe aricyo bita Nations Unies narakoze kandi no muri banki ya Afrika ibyo by'iterambere cyo bita Bank African Development cyo gihari kiri muri Tunisia muga igihe ntangwe gukora muri Nations Unies icyo gihe nakorera muri Ethiopia naronse akanya ko kubona yu ingene guteza imbere igihugu bigoye kucyo gihe twarakoresha amanama y'aba ministre bajeje ibintu by'iterambere y'aba batwara ama banki centrale kuko nacambona yuko uku bintu tuvyigisha mu ishuri hageze kubikoresha biragoye kuko usanga ibihugu bya Afrika nubwo ofisi cyo byiyumviro byiza kenshi usanga bidafise uburyo bwo kugira ngo ayo migambi bwateguye bishobora kuyarangura bisaba kuba kamabarabara bisaba kuba kamashuri bisaba kuba amahinguriro ibitaro ugasanga rero ibihugu bya Afrika cyane birakenye umutahe kugira ngo birangure imigambi byakoze kuko usanga kenshi mu bihugu byose je nakoreyemo mbona muri Afrika birafise imitahe imigambi imeze neza barazi ingorane bafise bakaba bazi icyo bashobora kugira ngo izo ngorane bazitorere umuti mugabo kenshi babura uburyo
dusubire mu Burundi igihugu cyakwibarutse niki cyakorwa kugira ngo uburezi mu Burundi butere imbere
ego urakoze cyane cyuvuze ni jambo rikomeye gose kuko ibihugu byose bibona byateye imbere byaciye kubanza gukomeza ibintu by'ukwigisha mu Burundi icyo noshora kuvuga nuko Burundi bwarateje imbere cyane ibintu byo mu ndero kuko ndavye igihe je natangura ishuri y'intango ku banyeshuri nka 10 bahejeje umwaka wa gatandatu warasanga ari nka babiri bagiye muri mu mashuri yisumbuye kuko nta bibanza byariho kagusanga rero jenda y'abantu benshi twiganye bari incabwe nke gose mbwa batashobora kugenda mu mashuri yisumbuye kubera nta bibanza byariho wasanga baraje batoya abana batatu bangu bagiye tuba dutoye turindwa tugiye mu Rutovu baratora nka babiri bagiye muri seminari abandi bagiye muri atene n'ibiki mbwa ugasanga benshi bari baciye ubwenge barasubiye mu mwaka bakagira igihe baheba kuba ataburyo bafite bwo kuronka kuja kwiga urumva rero mugabo ndavye ubu ndabona uko igihugu cyarateye imbere rwose mu gutanga mu kubaka amashuri usanga ubu mu Burundi aho ugiye hose komine yose ifise amasegondere abiri atatu icyo bica bituma abana bashobora kuja kwiga hafi y'imuhira
Professeur Leonce Ndikumana ndabashimiye cyane kuba mwigomwa akanukanya mukaza ku ijwi ry'Amerika
urakoze rwose hanyuma nashaka gusezerana nawe ko aratwumviriza mugira amahoro
Arakoze mugenzi wacu Veniste yagiranye ikiganiro na Professeur Leonce Ngendakumana ho mu Bwongereza Tuchari mkarele kibia gabinini tuje mu Rwanda aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashije abanyagihugu bo mu karere ka Bugesera kuronka ibiro by'ubuvuzi bifise ibikwiye byose. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yarari mu rubanza rwo kugurura ibyo biro aho umushikiranganje w'amagara y'abantu na ambassadeur wa Amerika bari bari. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi turi kumwe ku murongo wa telefone. Asumta, uraho neza?
Ndumva mumva nabi cyane ahantu umurenge wa Ruhu ari mu karere ka Bugesera hafi y'i Burundi. Ndumva amahezo atameze neza, ndumva ntakumva. Niba ari kuyumva nakubwira ko ari igikorwa Minisiteri y'Ubuzima yatangiye cyo gufungura za poste de sante kugira ngo borohereze abaturage kujya bivuriza hafi. Ni igikorwa bateye inkunga n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba baza bubakira amaposte de sante 8 ariko zizajya zikora ibintu byose, abagore bakazajya bahabyarira, bakazajya bapima indwara zose kandi igisubizo kikaboneka ku kanya.
None izo poste de sante zaje gukemura ikihe kibazo, ibihe bibazo bihiri muri ako karere? Ndumva umurongo wa telefone utadukungiye nkuko Santari yabivuze, aho karere ntikameze neza. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka dukomereze mu karere k'ibiyaga binini. Bamwe mu bacuruza amafi n'ibindi byava mu bihugu bituranye nka Uganda barahagaritse imirimo yabo, abandi bimurira iyo mirimo y'ubucuruzi bwabo mu gisagara cya Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abagikorera mu gisagara cya Rubavu bariko n'abanyegoma n'aba baganiri na mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana tubatega matwe.
Iyo uganiriye n'abacuruzi batandukanye bo mu karere ka Rubavu baguha ubuhamya bw'ibura rya bimwe mu bicuruzwa n'izamuka rya bimwe mu biri ku isoko. Muri rusange bavuga ko imikorere ya benshi yahungabanye ndetse bamwe bahitamo kubihagarika.
Ibiciro byarazamutse, ntabwo ngira ko byari bimeze.
Bo turaje urana mbere ibiciro byari hanze. Ariko ujya kurangura ikintu ugasanga burije igihumbi, burijeho bibiri. Ubwo rero ikintu burijeho bibiri nawe uraza ukagusha basikukaho nk'isengisa. Nizera ko numva uba barabyurije. Ariko tugiye ukabaza abarangura nawe ko twasanze ibiciro byarazamutse, byarahinduye. Gunatwe rero tugurisha ibiciro bigahinduka gutyo.
Kwa kibazo niyo cyavugaga wene ko ari idolari, niyo twavuga ko ari iki koko. Ujya kurangura ukabona duze nihagaze 2007 ugasanga ejo yageze ku 8, ejo ndo yageze ku 8.5. Ko umuntu arangura rero nawe ni kacuruza. Ari abaturanguza turagenda bakatubwira ati twatanze imari ihenze. Ubwo niba kubwira tenda igiciro cyagihagaze 8, ugasanga cyageze ku 9, natwe turangura uko igiciro gihagaze ndabwo tugacuruza.
Ngo kigikonde mbere baje gakigurera kubera ko basigaye babikura hanze
abari igikombe gusa cyane amavuta nyine byose
nyine ubwo n'amavuta arimo yagendera amagana
rebyo haruti nyine nka turi atwana ntabwo bajyaga bakura uducupa nko mu Bugande yagendera amagana 200 kubera ko ngo mu Buganda bafunze bajya kubikura. None kubera ko mu Buganda rero bari bafite wenda kuba bakora utu ducupa urumva ko babibasaba depanse nini mu gihe bazifitaga bambuka bajya mu Bugande bazisaba kuzenguruka upfa kubyakira ukagendana n'igihe ukiruka gusumba iterambere. Ibyo leta ishaka ukagendana na leta.
Ifungwa ry'umupaka uhuza u Rwanda na Uganda rimaze amezi 6 riza ku isonga mu byakomyemo nk'akora ubucuruzi bw'abatari bake. Bamwe baretse gucuruza ibyavaga Uganda batangira gucuruza ibikomoka mu Rwanda cyangwa ibiva mu bindi bihugu, abatarashoboye ibyo baricara. Icyorezo cya Ebola kimaze umwaka kigaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo cyahungabanyije ubucuruzi n'imibereho rusange bya benshi guhera cyagaragara mu mujyi wa Goma hagati mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka. Ni nyuma y'uko u Rwanda rukajije ingamba ku mipaka iruhuza na Kongo maze bikagabanya urujya n'uruza kuri iyi mipaka. Ku ruhande rumwe abaguzi baragabanutse ku kigero gifatika nk'uko aba bacuruzi twaganiriye babivuga, bituma n'igiciro cya bimwe mu bicuruzwa nk'ifu y'imyumbati kigwa.
Cyokora wenda nk'ikintu gituma amafaranga cyane abura ashobora nko kubura ku bacuruzi cyane cyane mubaye amavuta y'inka abakomani baba bazaga kuyagura kubera ko baba batinya ya mukorogo yabo ku isi gutwara tuduhinja. Ariko kuvuga wenda nk'umupaka bawufunze nta mukongomani wazi barambuka ariko si cyane ku buryo nka wa wundi ufite intege nkeya atazi
kimwe nuko no munyarwanda fite intege nye itari kuhatiriza ntagajya muri Kongo kuko turisara amafara mu banyamahanga
amafaranga yose garagwe amafaranga gwa bonekaga mu mwaka washitsa
sasa imbono cigati amafaranga
2040 umuntu wose
ubwo nkeze saho bagumaze gukorera hangahe
ukabonetse na 500 kubyabaga ngo biharwe n'agamagana 8
kumuso
umwaka ariko ngo washize ariko
eh none ubu ngo kumuso urasanga ari 80
80 gukengeje
ubona biterwa niki
n'amafaranga gwa bonekaga amafaranga mu gihugu yarabuze
abafunze n'imiryango babonye bibananiye harabuze nayo babihagaritse
nebeshe nebeshe abakenye ni
Bamwe mu bakoresha imashini zisika ibinyampeke bakorera ku madepo yo muri mbuga ngari mu murenge wa Gisenyi bavuga ko nabo batagikora nk'uko bakoraga kuko abakiriya babo b'imena babaga ari abanyekongo kuri ubu batakiza ari benshi. Nitwa Claude Ganza mu Nyamagana, mukomeze kunugirwa na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze Claude. Handi naho abantu indwi nibo bakomeretsa abandi batatu barapfa mu gitero abayagwanyi baba mayimayi bagize mu ntara mu mihanda itandukanye y'abanyamurenge muri sekitere y'Itombwe iteritwari ya Mwenga intara ya Kivu yepfo igisirikare cya Kongo kiraba mugenzi wacu Vedast Ngabara tugira ibindi.
Abagwanyi bo mayimayi bayobowe na General Kibukira Mutetezi bakunze kwita Ebwila afatikanyije n'abagwanyi bo Barundi bwa FNL kuva ku mugoroba wa gatandatu n'uyu munsi gucumweru bagabye ibitero bitandukanye mu mihana y'abanyamurenge batwika amazu bica abaturage ndetse banyaga n'inka nk'uko bitangazwa na mutware gwa kuranwa umuyobozi wa lokalite ya Nkanka.
Ejo ni mugoroba wa saa 10 n'hafi za 12 nibwo baje kuja mu mwana wa Njanja baratwika baraturage baratambuka bagera mu kurambo baratwika baratambuka bagera ku kibirungi aho bita mu marundo baratwika aho bane mutoraje uri kugenda batwica baramagara zamuka none ku gitondo bagera aho bita mu kivundu baratwika bica abantu none mu gitondo barafa bagera aho bita mu ijanda baratwika basanga inda ku misozi bagashobera.
Abo muzi bakomeretse ni bangahe?
Kuvejo hakomeretse abantu barindwi bamaze gupfa abantu batatu.
Tuvugana n'umuyobozi w'abagwanyi bo mu mayimayi General Bwira yabwiye Ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone ko impamvu zitatu abagwanya yobuye bagabye ibitero ku baturage b'abanyamurenge ari uko imihana yo mu turambo mu marundi batwitse yarimo abagwanyi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bashinja ubugizi bwa nabi. General Bwira yagize ati bishe abaturage bo bakongomani 11 bafite imyitozo ya gisirikare mu mwana w'umuturambo marunde yo gucamo igihugu cya Kongo basahuye baganga batagira imipaka abanyamurenge bahakana ibivugwa na General Bwira ahubwo bakamushinja yuko ari abanyapolitike bamukoresha kugira ngo yangaze abanyamurenge kuko sibwo bwa mbere abagabyeho ibitero. Chef Muhire Meshaki n'uwo muri lokalite ya Turambo Ebwira ashinja gucumbikira abagwanyi
catumye atera imihana ni bwa bugome bavukanaga kuva kera muri miyongo itandatu n'ine igihe batangiye kwica abantu muri Murere igihe bicaga bamushishi twadupangiye bande igihe bisha abanyagatongo twadupangiye bande igihe bisha abanyamugongo twadupangiye bande igihe bisha abanyakirumba twadupangiye bande izo rero ni ibinyoma bizambajyubusa.
Chef Mutware gwa kuranwa avuga yuko abo bagwanyi bo mayimayi babateye banyura hafi y'ibirindiro by'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC mbere yo gutwika imihana yo mu marunde na kivogegwa ariko abasirikare ntibatabara
wagera aho bita kwita hari kazi sirikare iyo mihana yahiye yatwitswe iri hagati y'ayo makaya gisirikare n'indi kenkare ka gisirikare aho watwitse n'undi mutivezerwa n'indi kaya gisirikare mu mutunzi
tuvugana n'ubuyobozi bwa gisirikare buvuga yuko bwatabaye kuri kino cy'umweru busanga abagwanyi ba mayimayi bahunze berekeza Nyabindi. Ubuyobozi bwa sosiyete sivile muri kano karere k'imisozi miremire buvuga yuko abagwanyi ba mayimayi mu gihe cy'ukwezi kumwe bamaze kwica abanyamurenge barenga cumi ndetse banyaga n'inka zirenga 2000 muri sekiteri ya Rurenge, Itombwe, Nganji ndetse na Tanganyika. Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika uvira mu ntara y'Amajyepfo.
Bakoze Vedaste nashimira mwe mwese banyuwanye bijwi rya Amerika mwateze amatwi ya makuru yo kuri no sanda shimira naba bagenzi banje hano ku bwijwi rya Amerika badushikiriza makuru havugwa mu karere k'ibiyaga binini na hirya no hino ku isi hano ya duterangirije ibiganiro n'amakuru mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimira ndabifuriza umunsi mwiza mukomeza mwumviriza radio ijwi rya Amerika. I'm shining and I know you wanna stay, yeah. Time